Tubashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio yindwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda, abari mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave y'Ijwi rya Amerika. Muri Uganda mu karere ka Kisoro no mu micungararo yaho muratwumva tankomaze ku FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Adresse za YouTube yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bugira gatatu mu bihugu bifise abantu benshi bariko basaba ubuhungiro mu gihugu c'Ububirigi buza inyuma ya Afghanistan na Syria. Ivyo biharuro bitangwa n'ikimenyesha makuru co mu Bubirigi La Libre Belgique, aho gisigura ko abarundi basavye ubuhungiro kuva mu kwezi kw'indwi kuno mwaka bigwije incuro 8 n'ababusavye mu mezi 3 yabanjirije ukw'indwi. Ibiharuro vyadugijwe nabihetse ku masezerano yari yarasinywe hagati ya leta y'u Burundi n'iya Serbie, aho binjira ata visa hama bakabona kubandaniriza mu bindi bihugu vya Buraya bitandukanye. Batari bake baragiye mu Bubirigi, mu Budagi hatandukanye. Ayo masezerano ariko aheruka guhagarikwa kubera ikibazo cy'abaja iburaya baciye muri Serbie. Umwe bwa buraya bwararemereye Serbie buvuga ko iriko yorohereza abinjira ku butaka bwabo bakaba benshi, gutyo ayo masezerano arahagarikwa. Ariko abafise impapuro z'inzira z'akazi bo baracagenda canke uyundi muntu wese abyifuza akabanza kubisabira uruhusha. Abashitse ku butaka bw'Ububirigi babayeho gute imbeho iri kwiraza mu bihugu vya buraya ko igiye kuzura inzara abatarero nkaho babika umusaya bizobagendekera gute? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino muri kino kiganiro muri Isanga cuno munsi. Twabatumiriyemo Josephine Jones Nkuzimana numenyesha makuru yigenga muhinga mu byo kumenyesha makuru, akaba ari mu bari ko barafasha cyane ibitandukanye abavuye muri Serbie bagashobora gushika mu Bubirigi. Josephine Jones Nkuzimana, ikaze ku Ijwi Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo c'abarundi bari ko bazangaho onye mu Bubirigi no mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Ikaze Jones.
Urakoze cyane Diane, ndakuramukije kandi ndagushimiye, ndaramukije n'abari kwarumviza iradiyo yanyu.
Ego, aho mu Bubirigi mumeze gute?
Aho mu Bubirigi twifashe neza, nuko imbeho ugiye gutangura kuza kandi imbere i Kigali imenyerwa n'umunsi warimo.
Ni ukuzamura muri susurutsa buke buke, niko bimeze nta kundi. Ego Jones, imbere ko tuza kukubaza ukatubwira ingene watanguye gufasha abari ngaho, ingene icyumviro cyaje, kuko twari twashimye kubana n'umwe yaje agashika ngaho ku butaka bw'Ububirigi, mugabo yatubwiye ko yagiye gukora ico bita kwitanga, ntiyaboneka, ngira turaza kumuzana mu kiganiro atubwire kigeze hagati. Mugabo banze utubarire wewe uri kurakurikirana bino bikogwa, ubu unye vyifashe gute, abaza baracaza ari benshi, bimeze gute kurubuga?
Uko bimeze ni ukuvuga yuko uwo umuntu yaramaze gushika muri Serbie, baracagerageza kugira ashobore gushika ngaha cyangwa ashobore gushika mu bindi bihugu ashobora gusabamo ubuhungiro. Ibyo nabyo murazi ko bidafunze byoroshye. Uko iminsi igenda niko abapolisi bagenda barafata abo bapasitori cyangwa abantu barinda baraza, ugasanga ibyo rero bituma abantu bagenda buke bya bindi bari basanzwe bakora nko kugenda iminsi ibiri badahagarara cyangwa barondera abantu babatwara umwanya wose. Ubu ni igikunda kubera harakanye cyane. Urumva no kuvuga yuko abariko baraza ntibareka kuza, ariko abatari mu nzira aho baracari mu nzira, ariko ni umunsi n'umunsi bagashobora gushika ko baramaze kugera ku butaka bw'ibihugu bya Burayi.
Iyo uvuga ngo baracaza, ni ukuvuga ko hariho abari bagisigaye muri Serbie imbere yuko leta ya Serbie n'iy'u Burundi bafata guhagarika, bafata ingingo ihagarika ivyo vyo kuza muri Serbie atavizaga drones, hariho abari bagisigaye.
Urumva muri Serbie kugira urinde kwa baro nk'abahasitse bakabiba amahera kuko haravugwa abantu b'abarundi basanzwe barigize ibihangange mu kwakira abandi, ndabita ibihangange ko urumva nibo basanzwe bari kuri terrain barabakira, ariko bariko barabakira rero hariho ababakira bakabajya amahera hakiri kare, ugasanga nk'umuntu yabuze amahera akaringira kugira ariwo basoye kumunwikira amahera. Hariho abandi nabo bajya muri aho basanzwe barindirira ibyo bisaba house game, ukarindira kugira uzoro nk'umuntu akujyana bateze kubera udafite amahera cyangwa kubera utararonka inzira, kuko inzira yose uko ifashwe niko hatoguye indi nzira kugira umuntu ashobore kurengana. Ni ukuvuga rero abantu ntibarashika bose, ariko hari abakiri mu nzira n'ubu bakibaza ati mbega uciye ngaha vyogenda gute, uciye ngaha vyogenda gute, kandi barindiriye gushika kugira bashobore gusaba ubwo buhungiro barondere.
Uvuze ngo babarya amahera bayabarira he mu makambi baba bashikiyemwo he?
Hariho abibiwe amahera mu makambi, hariho n'abibiwe amahera n'abarundi bene wacu babakiriye, kuko hari ukubwira ati reka ndagufata ibi hoteli ndagufatire indwi hayegeze ugishika ugasanga yagufatiye iminsi ibiri, iyo minsi yindi irenga k'itanu amahera akaba yasize mufuka. Ibyo byarasize cyane aho mbere bitangura abantu gutera uhagarara hamwe abarundi bamwe bamwe bariko baraza batasuye kuza barizera abo barundi bahasanze kuri cyangwa kugira bashobore kubasaba ngo bafashe, bakemera gufashwa n'abandi banyamahanga kuko abarundi twebwe nyine nitwe twariko turaribwa amahera n'abandi barundi bene wacu. Niko navuga
abo bari basanze bari ku rubuga muri Serbie bari bahabaye nk'abandi, ni abantu ki bahakora iki, bahamaze igihe kingana gute kugira ngo twumve ingene iryo herekano ry'amafaranga rigenda?
Hariho abari baje kuva hakigihe basanzwe bahamecuriza, hariho abandi baje bakabona harimo inyungu yo kuguma ngaho bakaguma. Muri ibi bihugu byose ubona abantu bagenda baracamwo harimo ukuboko k'umurundi abari inyuma abari kwarerekana tica ngaha cangaha, kandi muri abo si bose bari korekte wovuga yuko batariko barabarya amahera. Ibyo narumvise benshi bidoga bavuga ati twarize kandi twebwe n'abene wacu, nuko hariho amazina azwi, hariho amasanamu yasohotse, ariko si ibintu byagiye ku rubuga ngo bimenyekane ngo ariko bararega umuntu, kuko burya nawe uzi ko waciye mu magendu ukabona nawe bakwize mu magendu nuza kubivugira hejuru si uko bivyogenda.
Hari n'amakuru yigeze kucanacana ko bigitangura kumenyekana ivyo abarundi baja muri Serbie bikavuga ko hariho abarundi bari ngaho muri Serbie bahaje bakavuga ko ari impunzi bakabwira abandi bari mu nzira bakiri mu Burundi babasaba magati y'amafaranga 2000 vy'ama-euro kugira ngo babahe ico bita impapuro z'inzira ivyo babasabira bitandukanye. Ivyo vyari vyo canke baba bashikuza babivuga?
Sinzi kitigiri basaba c'amahera, ariko hariho abarundi bari muri Serbie baza barababwira yuko bashobora kubafasha mu kubarondera n'amahoteli. Ivyo vyose bakabasaba batakoretse igipapuro kiboneka, yari ibonekeje kandi no mu gihugu cy'Ubutariyano aho hariho abakenyezi bagiye hamwe bakaza barasoromera batagira uko ngana abantu kugira bashobore kubafatira amatrain, kandi bakabafatira amatike ya train atariyo abo nabo gashobora gufatwa bari mu nzira urumva ni ibintu byagiye biriboneke
ne gurakoze Jones kutubwira gato ingene umuntu yashobora gushika urumva hari izo visa warazironka bamubaka kujya ko amafaranga abandi bakagira iki atavize isabwa ari rusha gusa winjira ugatanga mukanya turakira bamwe hanyuma ucu tusangiza urugendo rwa bamwe bakubwiye mu bo wakiriye n'ingene watanguye kubakira ariko arabo duse ku mirongo ya telefone bifuza kubanza kubaza ibibazo turahera kuri Dieudonné kaze ku juri Amerika
Ego murakoze cyane.
Uherereye ka Dieudonné?
Ndi muri Canada, Canada yo hagati mu gisagara cya Trois-Rivières. Province ya Quebec.
Mwifashe gute ngaho Quebec?
Quebec turakomeye communauté z'akarere k'iyaga bigari ndavuga abarundi, abanyarwanda, abakongomani n'abandi b'Afrika muri rusange.
Yego twagutumire rero Josephine Jones Nkunzimana numenyesha makuru yigenga kaha no muhinga mu byo gutanga makuru rimu bariko barafasha ku rubuga mu Bubiligi ibitandukanye kuri abo barundi bashitse mu Bubiligi n'abakiva muri Serbie bagana u Bubiligi. Akabazo kawe ucanye nererana.
Jewe sinkunda kubaza gatanga intererano. Intererano ya mbere ndayiha kuri aba bene wacu b'Abarundi ariko barava mu Burundi bajya mu bihugu bitandukanye. Iyi ntererano ni nk'impanuro nza gutanga kuri leta, leta nayo ni leta y'u Burundi. Mbanze nje ku Barundi bagenzi banje baba ariko barava mu bihugu u Burundi bagana ibindi bihugu by'amahanga. Icya mbere cyo cyane bamenyesha iyo umuntu avashe urugendo rwo kuva mu gihugu iwe ku mpamvu zitandukanye aburiza kwihanganira ibintu byose aburiza guhura nabyo mu nzira. Hanyuma naho ni ugushobora gukebura abarundi baba baramaze gushyika imbere. Si byiza iyo mugenza ubonye yuko nawe hari byamugoye mu gihugu bisabye ko icyo gihugu akivamo ku mpamvu ziwe ku gaco kiwe nawe kuki profita ushobora kumujya amahera mu buryo bucyanka ubundi. Iyo ni ingeso mbi y'ubukoko igenda ituranga abarundi aho turi hose hirya no hino, si byiza na gatoya. Yindi ntererano ndayitanga kuri leta. Burya igituma abarundi bahangayika bakava mu kiwabo bakaza mu bihugu bitandukanye biva ku mpamvu nyinshi ziterwa na leta. Leta ni ukuvuga y'u Burundi iba ari imwe, ntituraba ngo ni bariya ngo bagiye bakurikirana ngo no munsi haraba leta iguma ari imwe. Leta ikwiye gufata imigambi irashe mu bisata bitandukanye. Icya mbere ni iki? Umutekano kuri bose bawukomeze, hanyuma bakora imigambi y'iterambere, bagura ibikorwa, bakura amakompanyi akora ibintu bitandukanye. Mu Burundi abantu baramenyereye yuko abantu bashobora kubaho neza ari abantu bakora muri leta cyangwa mu mashyirahamwe akokira leta cyangwa mu mahoniki. Mugace mu bihugu ndimwo harimo ubuvuzi bwinshi butandukanye, amakompanyi, amahungura atandukanye, umuntu arakora akaronka amafaranga ku buryo butandukanye. Cyo kimwe n'uri yakora muri leta cyangwa akora muri serivisi kanaka, ni ukuvuga leta niyo yavuze gukora ibyo bikorwa byose. Abarundi tureke guhangayika mu bindi bihugu kuko ibyo byose bituma na leta ibaho yonyine ikikunda n'abari muri iyo sisiteme no gukora ibintu bituma bonyine biberaho neza. Hanyuma popirasiyo abanyagihugu ukamenga twebwe turaba gukurikira gusa.
Urakoze cyane. Ugira umunsi mwiza Dieudonné ngaho muri Quebec.
Ego namwe mugira umunsi mwiza, murakoze kuntumira. Bye bye.
Ego ugira umunsi mwiza. Josephine Jones Nkunzimana, ivyumviro vya Dieudonné uravyumvise. Umwe mu baciye mu nzira ndende iri muri Serbie turamuronse ku murongo wa telefone. Tumwakire hama Jones aca tubwira aho yakuye iciyumviro n'ingene yatanguye imigambi yo itandukanye kuza arafasha aho bashika mu Bubiligi. Turafise Alain, uratwumva?
Ego ndabumva.
Ego ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga. Alain, uri muri bamwe bashoboye gushika iburaya mu Bubiligi uciye mu nzira yo muri Serbie. Dusangite urugendo rwawe rwatanguye ryari, ruza kurangira ryari?
uruganda rwanda rwatanguye itariki itanu z'ukwezi kwa icumi nawe afata indege y'Ubujumbura ngana muri Serbia amashayo itariki zitandatu hari mu masaa sita hanyuma bashyizeyo bakoreshwa kubera raporo umugenzi abo uyu mugenzi aratwereka ibintu umugabo yatwize amahera kubera yatubwiye ko bisi ari mu masaro mirongo itandatu ubwo bisi n'amaserbiya cumi n'atatu adushikana ahantu bita ku barundi rero twaciye tugura kati simu turafungura hanyuma tutongera ikintu twa demu rero icyo kintu rero ni ukuvuga yuko uba urondera ku mugenzi ushobora gupasa kuri frontiere ya bosni mpande ya serbi uja bosni rero aho hantu hariho vire ucujamo kubera iyo vire twagiye mu ijoro ntawe nibuka twasigaye muri iyo vire twagenda amasaha ane n'ibisi hanyuma uhageze aca haza umupasere bamwavuganye baba bamurondeye na barundi bene wacu bamuturondera basanzwe baba hari hanyuma aratubaza uwaturundi ko tutamubwira tumubwiye akoresha muri taxi twahirishe yose fanfanke eho hanyuma tukagenda ahantu twicarika mu kizu kizimanga bari kwa rabomu wanyine tuhamara isaha hanyuma tuhamadita tukangakira n'amaguru ahantu n'amaguru twahagiye iminota mirongo ine n'itanu twari kumwe n'abarabu abarundi twari treze abari umunani na nyine bari duye hanyuma aho hari nko mu manini dushaka kujabuka usanga kuri kote ya bosni abapolisi bari muri patrouille twicara ahantu aho rero twe twuma twicaye hari mu mwonga hari kuri sevenide hanyuma abapolisi bo kuri frontiere ya bosni bagiye hashaka igifungo tutubabije yo kwicara ngaho gushika senke di mate wenda twaraye mu mwonga hanyuma turajabuka tujabutse twari ha defa eho umupasiteri pa personi
ku mupasiteri umupasiteri ni umwe abafasha kugira ngo mushobore akabereka inzira mucamo mu mashamba aho mwaca
ego wewe yakoresha mu bwato mu bwato bwato umwe wese ategeza kumuriha amajana abiri hanyuma tugeze kuri kote ya bosni twaratambutse nk'ikintu cy'amasaha meza atandatu cyangwa umunani ntibuka kubera twashyikiye abapolisi badufashe mu masaha sita hanyuma abarebe twaguma dushike kuri arebi tubwira tujye tarayevu ni kapitari ya bosni numva niba ari amakambi ariko vuba baciye baduha badufasha baratubwira turahuka turashaka gufata iyo bisi ni ahantu uri gushika tarayevu uhagenda amasaha atandatu twaciye dushika tarayevu nko mu mavendeze wumva hariho amakamba bisareba kandi y'imiryango ni ukuvuga ko ijyamo abagore abana n'amafamiye akabana n'ikambi y'abasiribateri wumva iyo kambi y'abasiribateri rero niho twaharaye twamaze iminsi ibiri kugira umuntu aruhuke hanyuma tudufate tagisi vangaho tarayevo gushyika muri kambi yitwa ripa iri ni amasaha ane tagisi twahishe amaero amajana atatu turi bane ni ukuvuga ko umwe wese arishe sepansenkero hanyuma muri rita twashyizeyo batwakira batugaburira baduca muri konsinema y'iminsi umunsi umwe uvana n'umunsi w'ishyitse ko usa nko muri wikende uvayo landi usa nka landi uvayo bukeye hanyuma naho ngaho rero hariho abasesera kuruhuka aho twahaca abarabu nibo baba bari benshi abarabu harimo icyo gihe harimo n'abakidaya harimo n'abamekisike bari barimo harimo n'abahindi harimo n'abasomaliya ngaho rero uri kura uri ngaho muri ripa ni hegere frontiere ya korosi dushobora kandi kurondera ikintu cyitwa game no kuvuga ati tenda kurondera umupasseri umva game no gupasa umva ukirondera hariho abitwa amazina benshi abapasseri benshi
ntaguciriyemo ga ala hariho abarundi bavuze bapfiriye muri urwo rugendo bapfira mu yahe nzira nturayishikamo canke wayirenganye
uya twayirenganye abarundi benshi bapfira muri kuri Saint Denis ubwo baratwaga ego
bapfa kubera kuruha bapfa kubera iki
baratwaga kusanganyiriye cyangwa se ubwato bwabo bwatobotse cyangwa se bajabuka n'amaguru kuba ni Fred Gitter uha amavage naho ari gatoya mugabo menye gatoya parce que ari mu kwari rwakamye umugabo ufite profondeur kandi twawe vraiment wabwiye
baha abahapfiriye bangana gute
bapfiriye
mumaze kumenya
aho umaze kumva niba nishanga batanu
hanyuma aho nyene tukiri kuri aho batwarirwa muri ako kuzi uvuga ko karimwe amavage menshi abantu mwa muri kumwe baba bari kumwe n'abana abana nabo barijabukana base barabashira mu mugongo byagenda gute
ufite imvana ufite umwana muto wanyu uramusha mu mugongo hasi twarafashanya kubera umuntu umufashije haragera igihe nawe akamufasha ibyo maza kubishika ko nk'abafite abana babasha ku mugongo bakabategura natwebwe abo twari kumwe hari ng'abana hari umugore wumva bafite umudodo wa emwa uwundi wa simwa uwundi yafise abana bane batanu urumva hariho abana bava mu Burundi babateguye mu mutwe ko bategerezwa gutambuka akabyo kwigisha
abana bangana gute
abana bashobora gutambuka nk'imyaka ibitanu cyangwa icyenda cyangwa icumi
bagatambuka urwo rugendo rw'amasaha umunani atandatu yose watubwiye n'amaguru
ego kubera ari igihe twagenda tukabukanga cyangwa cyangwa tugatera tubandanye
hanyuma muri icyo kingo cyose abo bamwita abapasseur mwaha amafaranga babereka inzira bacana mu bwato butandukanye barabaha impamba nibo babagaburira ayo majana abiri mwatanga mu bwato yaba ari mwinjya cyane
oya ayo majana abiri y'umupasseur ibyo kurya amazi warimbanye aho duhufite ndabwira amazi isuguti energi kukubwira urubyaro arahantu wacu ukabona uri kwicaye mu ishyamba ati n'ibutike nimwe ihari ushobora kuguramo ikintu
unkundire gato Alain imbere kuza kutubandaniriza kuva muri Croatie gushika ugere mu Bubiligi tubanze twakire Nadia ni André ari ku murongo wa telefone turafise André kaze ku jugu y'Amerika
murakoze cyane
yego ninde uherehe ga André
nerebere mu Burundi mu ntara ya Gitega ku muza mukuru wa politiki y'u Burundi ari Gitega
ego twafise John Josephine Johnson Nkunzimana ari mu bari imbere mu bikorwa byo gufasha abarundi bariko bashika ku mu Bubiligi bamaze gushikayo hariho na Alain we yarafashe urugendo rumvana mu Burundi yaramaze gushika mu Bubiligi akabazo ku batubire bacu kandi ucurugabanya volume ya radio yawe ikira tumira amatwi
murakoze cyane hanyuma icyo nagomba gushyikiriza jyewe ahubwo tubanze dushimire Imana kubona yarashoboye gushika aho mu Bubiligi ariko rero je ubwanjye nca ndaba igituma eske bariko bajya mu Bubiligi kubera iki ariko bihutira baca muri iyo nzira gikenewe n'amategeko bihereye ku ngendo zishyika muri Serbia gusa muri Serbia yumva niho bakamenyera ko baragira ibibazo ntabwo ariko baracana abana b'u Burundi n'abana b'igihugu ariko ikimengo ndetse novuga ko ari ishusho mbi ku gihugu cy'u Burundi cyacu no kuri Afurika yacu icyo nasaba rero kanini nduko ndaraba nk'abo bariko barajya muri Serbia bakakubwira bashikeyo mu bihugu bya Buraya bakoresha amahera menshi cyane kuko mu makuru maze igihe numva bakoresha hagati y'imiliyoni zitanu n'imiliyoni indwi bisigure ko uri mu Burundi ufite miliyoni indwi cyangwa miliyoni umunani cyangwa ibyo bitanu bakoresha urashaka kugira umugambi ukiteza imbere mugabo ikibazo kimwe gishyira ku babonye ikibazo ibyo ni ugishyira kuri leta kubera iki leta iri kiremera aba bana b'igihugu bakangara nubwo ari kwangara muri make nubwo baba bafite mu Bubiligi cyangwa bari muri Serbia nubwo ari kwangara kubera ntibari mu gihugu cyabo ntibari mu gihugu cyabibaritse iyo bari hose baguma bitwa impunzi kandi kwitwa impunzi cy'ijambo nimezerewe cyane gose
ugire munsi
ariko rero ishimire imana ko nashyize hiyonya icyo nagomba kuba mubaze ndamubaze uwo mutumire wacu yase mu Bubiligi nuko nagomba nabaze akabazo gakurikira eske abo babasigaye nyuma nabo ariko barafashwa gute urete uwo munesha makuru ariko baragerageza kuri cyangwa uko ashoboye akabatabariza kandi akongera akabafasha mu byo ashoboye
urakoze ahubwo ako kabazo reka Josephine Johnson Nkunzimana bari wakishura ko gufasha hanyuma ala nawe araza kudusigurira icubajije ngo kuki bemera gufata iyo nzira benshi bita y'umusaraba kugira bashike mu Bubiligi bikunde urakoze ugira umunsi mwiza ego John tere kamere kuri wewe ngo abasigaye usivye wewe ibikorwa urimo ubona bari ko bafasha gute
urumva ngaha icambere mwomenya nuko aba bantu basitse ngaha ari ibintu byinshi batazi bijanye no gusaba ubuhungiro icyo nacyo nicyo kintu cambere umuntu akwiye kubamenyesha kuko aba bose mwumva bari ko baraza kwitanga nibatse babaha abo bita ba assistance sociale kugira batangure kubasigurira neza uko buri bibigi bupanze uko byakigeze kugenda ibyo bize jewe nasatse gutangura gushika ko kuko nafatanyije na Landry n'Imerestro kuri Twitter twaragize amaspace abiri imwe tukaba twagize dutangura tuvuga ibijyanye na visa yabaye obligatoire ku Barundi bose aho twasigurira abantu uko biri ko biragenda tukamenya n'inkuru uko ziko byagenda kugira umuntu atangure kumenya inkuru uko ibintu byifashe abantu rero niho batuye batangura kutubwira ababaye bloke ku maaeroport n'ahandi n'ahandi yakomvikore iyo nayo yarashoboye gukurikirwa n'abantu 2012 gushyika n'umwe bakiri kubarumviriza iya kabiri naho twaratumye umuntu agezwa amategeko kugira adusigurire neza uko basaba ubuhungiro ngaha muri Union Européenne kuko benshi ntibazo babizi kandi ingorane iriho ngaha muri bino bihugu bya Buraya hariho ama information udashobora gusanga kuri internet ni ukuvuga yuko ayo ma information uyabwirwa n'abandi bantu bamaze kwitanga imbere yawe ni ukuvuga ko uwo muntu twatumiye ashobora kudusigurira neza agashobora kubasigurira uko umuntu ashobora kwitanga n'uko umuntu agira ibyo navuga ko yari vole ya mbere icyo twatangura ko cya mbere ari kubasigura uko bigenda aho umuntu ashobora kuza kwitangira aho akura umwavoka kuko na mwavo kuzubuzi n'uziburundu zingo jewe nzoburanirwa na naka nzo muri hagute esiko n'ibyagusa cyangwa bazondihisha ibyo ntaho babizi icya kabiri cyari gufashanya kugira abo bantu bose bari ko barasaba umuhungiro ngaha bashobore kuronka aho baba hari abo twashoboye gusabira indaro atari jewe diretoma abandi babasabira indaro hari abo twakiriye hariho n'abandi batebye barabura aho bajya kubera abantu b'abagabo n'abahungu uno munsi nta mu Bubiligi niba ariko barakirwa kuko ububiligi bwaruzuye amasantre yose aruzura ararengerwa hamwe bababwira ati ego uritanze turaguha igipapuro cyemeza ko witanze ari cyane cyane ariko ntizishobora kukwakira ngo tugwawuba benshi rero ubu hariho baba mu ibarabara n'ababa ahandi mu bizu byatawe gutyo oya ariko umuntu ajyayo agapfa kurwarayo kugira nyine ntago mari hanze icya gatatu cyari kubagaburira no gukora kubaha impunzi hari abantu barakora igikorwa cyiza Diane nuko abantu bari kubarabivugira hejuru ariko nagenda kubwira yuko njyewe nta gice kimwe ku ijana cy'ibyo abo bandi bari kubarakora ndiko ndakora bobo bari kubarakora ibintu byiza rwose kuko barashobora kubagaburira n'uri muri santa kuko abarundi ntituzi kurya inzira z'abatungu babaha ibyo kurya badashobora gufungura kandi bitabaryohera iminsi yose kuwa gatandatu no kuwa mungu hariho abantu biyoruganiza b'ababyeyi amafamili bakaza ngaho i Buruseli kugira bashobore kugaburira abo bantu kandi hariho n'ahantu hatowe nibaza hashika hatanu ngaha mu buri bwi bwose umuntu ashobora kujya gutanga impuzu afite impuzu ibikoti kubera hatanguwe n'ubukanya kugira abantu bantu bashobore kumererwa neza bashobore kwivuga navuga ko ari ibyo bintu bitatu biri kubera kugwa ngaha kuri terre kandi bitari kubikorwa n'umuntu umwe kandi bitari kubikorwa n'abantu twavuga ngo bari mu mashyirahamwe cyangwa amasosiyasiyo n'abantu batandukanye bari kuhakora
ubwabo hanyuma hamagajo nseko inkuru y'umwana isubira inyuma wewe se ibitandukanye ukora ngaho mu Bubiligi ariko tukuzi mu byo kumenyesha amakuru wagiye muri ibyo bintu bivuye ku kihara kantu wabonye kakakubabaza umutima kagatuma uvuga ati reka nyamara nihutire gufasha abarundi bariko baraza
yego cyambere nuko nabonye benshi baze barabaza ibibazo batazi ugasanga umuntu aguhamagaye ati ni hari umuntu w'umuntu umugenzi wanjaze agire gutacice nga mubirigi sinobwa ngo ni mubiri gusa ngari buraya twese dusanzwe tuhaba turahitsa ukuntu dusanzwe tubayeho umuntu ukamubwira ngo ubayeho neza niyo aza uzomwakira yagushikira akabura iyo ndaro wamwemereye hari ibintu byambabaje mbona biri muri sosiyete zacu kandi twari dukwiye guhindura ibyo kuvugisha ukuri tukababwira ati niwasanga uze witeguye na sanitari mu bijyanye n'uburyo uzi ufite amahera yawe kubwira iminsi ya mbere dushoboye kwibeshaho uza gufata ushaka kugufashiriza mu cyo ukwize ariko nta muntu azaza ngaha ngo ashobore kukubeshaho kuko n'uwoba ari kuri sosiyete n'uwoba ahembwa ngaha twese turonka uburyo umuzungu ntaguha uburyo burengeze ngo ubwire utunge aguha uburyo kugira wowe ubeho ariko nta egzagerasi ijyamo na n'ikinyobwa ngo ufite umusese kakoya urabaho buke buke ariko n'ufite umusese karagushika naho icyo ni kicata ngo kunyereka yuko integeza gufata abandi so tuko nsanzwe ndi mu bya communication nari nadesize kuza ndabaha izo nkuru zibabwira neza zitababeshya ukuntu nga bitegeza kugenda aho umuntu ategeza kwitangi aha ategeza kurondera umuvoka uwo ategeza kubaza ahantu hose ashobora guca kugira ashobore kwavansa muri procedure yiwe yo gusaba ubuhungiro kugira ntazajuragizwa agosa droite na cyane cyane ko benshi bajuragijwe n'abo mu miryango iwabo babemereye kubakira entre parenthese hariho kanagira mvuge hari umudamu yaje nga yakigwa n'umuntu wo muri famiye yiwe ariko kubera uwo muntu muri famiye afite abana ashaka ko baramufasha abo bana yamugize nk'umuyaya muhira gushika uwo muntu sinzi ukuntu yari kwarambaza uko bigenda nga ati jewe ndamubaza kuko itaraza kwitanga ko waje nk'impunzi uje gusaba ubuhungiro niwe yambwira ati jewe ndatarindiriye kugira ngo nkore histoire ndamubwira none ko uwitanze batasika bakubaza igituma uhunze ngo bakuburane ibyo wumva bisa ariko nanumvise yuko uwo muntu wo mu muryango wiwe yamugumanye kubera amubera umukozi kuko bakozi b'uburaya baragoye hakumereka ngo nanze kwitanga kandi aribyo byamuzanye uruza utwo tuntu two kutavugisha ukuri ko tudatanga information y'ukuri kandi nziza ikintu cyatumye jyewe ntangura kwiyumvira kuzo ndandika na fanicare kuri ibintu by'abantu bavuye muri serivisi kuko benshi n'abamamagara abantu bavuga ngo nabo nzi n'abantu bavuga ngo nakaya nasabye nimero zawe n'uyu n'uyu nazikorera naha nagenda kubaze ibintu bijyanye
ego hama ala Andre Igitega yari ababajije ngo kugira ngo urindushika ngaho uba ufise amafaranga menshi birasaba amamiliyoni n'amamiliyoni abaza ati kuki mwemera gufata amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni hakuyakoresha imigambi Bujumbura n'ahandi hatandukanye mukemera kuca muri iyo nzira y'umusabraba ala
umudabyane imigambi Bujumbura imigambi bashobora kudandaza ibyo mugabo mushobora kurivariza n'umuntu wewe aronka egzomerasiyo kandi ari mu kurangura ibintu aronka idolari ku 1990 francs nawe ukaja kuri mashini akoronka kuri 25 urumva nimushobora kwivariza urumva sho kwabsoba ugasanga wewe uri gukora ukurahoma wewe n'ikintu tuje nk'ibintu n'ibintu by'impunzu ugasanga ipantaro irangiye nka wewe ashobora kugura amakenyo nabyumva kigusha makenya ugasanga wowe ushaka kwigusha makenya kwa vore paske warabaza amadolari kumera makenya ikindi kintu nacyo imigambi Bujumbura ikunda paske inflasiyo y'igihugu nayo irateye ubwoba hanyuma ikindi nacyo kuronka akazi Bujumbura urabizi ko turimo umugambi ubu ni akaduroha kandi hari ikintu mu Burundi cy'ubwoko batyapivije ngo abahutu ngo bateza kuronka akazi ngo barabakinije kuva kera urumva ibyo byose uri nk'umuntu uvuye wize maseri ugashyira mu nzu usabwe kubyiyumva ubwambi bikampa no kudupimura depine
hanyuma ikibazo cy'umutekano nacyo coco ntacyo ikibazo cy'umutekano coco nta kiri muri ibyo bibatuma mu
birahari birahari ugasanga umuntu ayakazira izina rya papa wiwe cyangwa undi muryango we avuka mu cyangwa hava
reka dufate na
abantu bavuka mu mugamba baragira niwe bajene
reka dufate Willy Billy kaze ku ijuru rya Amerika
ndabahe mino cyangwa mwaramutse vanye n'amuherereye
kuri Johnson na Alani mwiriwe natwe twe n'abanazi yangaha muri studio ni mwaramutse ikibazo cawe
mbaje jewe rimwe na rimwe sikibaza ariko n'intererano nagomba gutanga n'izakunda batanga makabazo ndi mmenye sema kuko mu nyumba
turiko turakumva Willy Billy
bo ngombe nere kuri aka umunareje ko byo babiri muri motive ituma ugwaruka nka mene wacu bindira kujyanze kimwe ngo nuko twaba twareje cyatubaye mu buzima bucanye kindi ariko rimwe na rimwe benshi twimvira kujyayo na jenayi muhimvira kujyayo mugabo nyuma y'ibi twumvise bidakunda kwinjira dutasa nibaza aho icya mbere twokora no kubwira abariko baragira intego zo kujyayo ko atangira ikihari kuko abahora baduhenda ubu twabakaza twari ibigambo ayo nk'amashyirahamwe uno munsi akiri ko arigisha urwaruka amajyana ngo amashyirahamwe abiri imwenyiro mu ngindi Bujumbura iri hafi mu majyana ariko arigisha urwaruka ngo yitegeye kugenda n'ubundi ibasuwe bahure n'ibyo bibazo rero icyo nawe ko ndasukiriza
ni hinge gato ngo amashyirahamwe Billy uri kuyanjaniranya mu byumviro bya ngo amashyirahamwe ariko yigisha iki
ariko yigisha urwaruka kugira ngo bajye borohegwe mu ndimi zikoreshwa hiyo n'ubundi ngo bongere bajyane
ayo mashyirahamwe ni nyabaki
oya ishimwe kuyavuga kuko umwanya wo kuyatanga mugabo n'ubu nagira ngo menyeshe ko abajene n'ubu bakibandanya ni yandi majambo bahendwa ko bashobora gushika hiyo muri byo bihugu kandi atanzira ikunda umva icyo nariko ndaterera rero n'ubundi nashaka rero leta iki kintu gifate mu minwe ahubwo aba bantu bariko baradufasha ariko turashaka gushika hiyo nibatwegera batwegeranye izi miliyoni icumi batwaka tusohora ahubwo dukoresha mu kandi mu minsi mike tugafate imbere
urakoze mugira umunsi mwiza Willy Billy wari utwakwiri hehe buriya
jewe ndi mu ntara
Makamba urakoze Jean Claude nawe uratwumva Jean Claude uratwumva?
Yego ndabumva.
Yego uherehe ga Jean.
Ndabumva cyane. Gende mu Burundi ni kuri cyama mu ngi ngo cha Kongo no bitandisi.
Nimesi si muri Kongo. Ukabazo kawe kwa Johnson na Ala. Sahine rero.
Jero kibazo cyishe cyo kibazo n'imindirano. Mu bisanzwe jewe nandi ndafite umugenzi mu bintu cyuki yashaka kujya igihugu cya Alemanya ku ntererano nashaka gutanga rero ndashaka kuhana urwaruka rufite amahera ariko babahenda ngo kujya hanze ngo batange miliyoni ntibari bamusabye miliyoni umunani
kuntererano igice kintu ni mugenzi namuhamuye ndamwereka impamvu abo bantu bashobora kuba bariko baragira ku musumba kuko bashobora gufata miliyoni umunani ngo gitange benshi baragarutse mwarabimenye
duga ku jambo turiko turakumva kandi ugarutse icyumviro cya wego
ego yewe umugenzi aragira igihe ndamwereka yuko imiliyoni umunani ishobora kugura mu probox ukayinyongera kandi buzima bushobora kubandanya
ariko Jean Claude hambavu yabo bavuga ko baje kurondera ubuzima ngene bupagasa wiuke ko ariho n'undi mutre bemeza ko baba bakijije amagara yabo
yego ndabizi ariko benshi muri iki gihe bariko baje guhiga ubuzima kubera ubukene ngo buri mu gihugu bakabaka amajya menshi yo kujya za Alemanye za Qatar ugasanga bariko bagurisha amaparasiyera mugabo ugasanga ayo mahira yabo apfuye ubusa ugasanga baragarutse cyane abaye abaryeye bo barabavutse irengero
niyo
mpamvu rero nashaka guhana urwaruka bose ayo mafaranga no mu Burundi hari ibintu dushobora kuba twakora ugashobora gutera imbere yego yaba basi twayatanga ugasanga uragiye baragwaye akazi kuko umugwe hongo umugenzi yafatiye ku bantu ngo baheruka kujya muri Alemanye baciye muri Serbia batanze miliyoni icyenda n'ibihumbi magana icyenda na mirongo umunani kugira bashiki ngo umugabo ngo bayitira mu bintu ngo by'impunzi ariyo mpamvu nawe yashimishije umutwe
bamwereka yuko ngo bahita bafata ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu y'amayero.
Unyarutse kugira ngo twibande ku buzima babayeho, dushimikire ku buzima babayeho, kuko ibyo kubandanya baza urumvise ko amayira yugawe ico hanura bamaze gushikayo n'abakiri mu nzira bagenda canke ico kokorwa n'icara.
Je ico kokorwa ni uko gwaruka ku mahera bariko barasabwa yo kujyayo kandi bagahitira mu buzima bubi bwo kuba impunzi. Je mbona yuko ayo mamiliyoni icenda cyangwa icumi twari dukwiye kuyiteza imbere, bamwe bakagera mu mashyirahamwe y'abantrepreneur kuko ilifo entre patro de famile.
Urakoze, ugira umunsi mwiza Jean Claude. Ugira umunsi mwiza ngaho muri Congo. Kriston uratwumva na wewe? Kriston uratwumva? Ndumva atari ko aratwumva. Muhinga bw'ivyuma yavuze ko hamagaye ari muri Tanzania, ngira udu telefone twe. Uratwumva?
Hello.
Twumva i telefone yiwe itari kwirumvikana. Ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri Isanga Josephine Jones Nkunzimana na Ala bariko baratubwira ibitandukanye ku buzima bw'abarundi bavuciye muri Serbie bagana mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Hanyuma rero Ala, wari watugereje ugeze muri Croatie, umaze gushika mu Bubiligi, rero byagenze gute, bakwakiriye gute?
Yashika hanyuma karaba nyene kuba muri kumwe n'abandi bakakwereka France hari ahantu kuri Pacheco bakunda kacuba guha kuko kitwa Annette 26 igitutu rero nico ikikwemeza cemeza yuko n'umupolisi agufashe bakimwereka hanyuma kacuba France France rero nkuko John Tegu ikintu coroshe kubera ahariho abarundi hariho abandi bakinyaga cyane cyane abarabu ni benshi ndamaze kubwira numva mucamugaranja mukarara iruhande ya hariho ahitwa pipepicati ubu twararaye hanze ubu naho hari igihangare badushyizemo nicyo turindiriyemo amatunda ko tuba nka pansi numva hariho batugaburira mugabo ibyo zino ziragoye baramenyeye kurya umuceri n'ibihangi ukabuze umukati hamugabo nk'uko John yabivuze hari abaza kutugaburira icyende akatuzanira indi nyine twese nko tujya nka tujya tumenyereye gusa ni imbeho ni nyinshi nuko mugabo baragerageza kwitanga uko bashoboye kubona kandi imana yahedakiza.
Hanyuma Jones, wowe umaze igihe ngaho muri mu Bubiligi, iyo uravye abariko barashika ukabona ubuzima waciyemo wewe, ukabona ubuzima busanzwe bwo ngaho, urabona ari bizohava vyoroha ko bamenyera bari ico gitigiri cose kinini kiri ngaho ga Jones kubwaho?
Jenny waza uko bigenda kose bazategereza kumenyera, kubera Ububiligi sibwo butegerezwa kumenyera abarundi, ahubwo abarundi bakwiye kumenyera Ububiligi. Hari abarundi bumva bavuze ko hari abashika ibihumbi mirongo ibiri binjiye muri Serbia, kandi bose biteze gushika, haba mu Bubiligi, haba muri Allemagne, muri Suisse, mu Faransa n'ahandi, bagenda umwe wese agenda araja mu gihugu yibaza yuko kizomworohera kuronka impapuro. Nibaza ko ibintu byo kumenyera kubaho, kuko ingabo nta n'umwe yari azi uko azoyibamwo ngo bigende uko. Iyo mbeho twateze turamenyera hama ku bijyanye n'ubuzima je niyaza ko ari ibintu bisanzwe. Abantu benshi baciye mu gihugu cya Serbia bafite ibyo bita diblame, kuvuga yuko bafashe amaprente igikumu muri kimwe mu bihugu bya Buraya atabiri naho bace basaba ubuhungiro. Iyo diblame rero ni ukuyirindira igahera umuntu wese arayiciyemo. Je nariciyemo, narabayeho ninyegeje, ndazicari cyo kubaho mu mahanga, kandi nabibanye n'undi mukobwa ndabibamwo, kandi ndabivamwo. Ubuya ndasubira kujya mu buzima busanzwe nyine, hamwe uronka impapuro ugasubira ukaronka pasiporo ukamenya ko voyaja, ukamenya yuko ufite amadroit et devoir muri icyo gihugu ujyemo. Ni ukuvuga ko bishobora kubitegereza gukunda no ku bandi bose kujyana n'abandi bose bajya imbere yacu byakunda. Icyo navuga cyose ni uko aba baje basasa bamenye ko bategereza gukora amaboko mu muzu, bamenye ko bategereza gukora, bamenye ko tutegereza kurondera ubuzima, bamenye ko bategereza kurindira izo mpapuro. Niba zironka umunsi n'umunsi barashobora no guca baronkana na sosiyete, umuntu agashobora no gutaha i Burundi agaca kuramutsaba nzeye.
Hanyuma mukurindira ico kiringo co kanuvuze ngo bagashobora no gusubira ubundi kuramutsa abavyeyi, karantwengeje kuko urumva hari aho bingira bita babigoye no gusubira n'izo mpapuro wamaze kuzironka mugihe haba hari kibazo cy'umutekano ku zina ryawe canke iki hanyuma ga Johnson mukuri
batarashika ngo batwe no kwitanga bizosura kumara igi
hanyuma none mukurindira ico gihe urumva uravuga kumenyera kugira iki abo muvugana banze mu mashira hamwe haranira gateka kazi na muntu abagize leta yegereye aho muherereye babivuga kwiki
itomoye iriwa uguma uko uhamagara kuko kumunsi ugenda iminsi yose uguma uhamagara ubaza n'imbari w'ibibanza byabonetse cyangwa abantu ufiki wabo bakaba batonda aho bita kuri petition kugira barabe yuko babahiribanze ibibanza n'ibiri ko biraboneka kuko abarundi bari nga ni benshi kandi bari mu masante ni bari ko baravaye niyo ko ararunga impapuro ngo bagire ngo bari ko baragabanuka kuko abaje nga aye bavuye muri Ukraine bari benshi gusumba kandi abazungu bapfera kwakira umuntu avuye muri Ukraine gusumba umuntu w'umunyafrika abo basubiye kwakira gusa nabo bapfaso ni nabo bana n'amazi bafite imiryango ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi kuri abo bashoboye kuba barindiriye hanze urumva ikibazo cyose bateza kurindira kandi leta niri kwiragira icyo iri kuravuga kuri ibyo iyindi ngorane iriho iyo bakwimye ahuba urafite ububasha bwo gufata umucamanza wawe mukaza kwitwarira leta sitirikire ya leta isanzwe iha abantu aho baba ariyo federazi ikabura igasa ihabwa itegeko na leta yuko itegereza kuguha ahuba ariko urumva leta ntikwanyare federazi iri muri leta ugiye kuyitwarira muri leta naho uyitsinda yuko baguha huba cyangwa ry'amahera bavuga ngo bazubaha baraguma bavuga barashyira ko n'ibikigiri yahabaye makondanasiyo bagashyira ko ibikigiri federazili zoho umuntu ariko na rimwe turi bwatwumva ayo mategeko yakurikije ngo uwo muntu ashobore guhabwa ayo mahera yo kubera kondanye federazili kubera itamuhaye ahaba iyo minsi yose yaba mwibaramerewe nabi
ego trafise na Fabien vuye kure Fabien kaze ku jugi America no muri Sanga
ego murakoze jugi America murakoze
uherereye he
ndi ikarusi
akabazo kawe kwa Josephine Johnson Nkunzimana na Anna itwa gutumire muri Sanga ino munsi
ego akabazo kambere nagira ndamubaza ndagumutumira bega ko ubona abarundi bagiye ndafise na petitere yagiyeyo yagiye mu kwezi k'umunani kandi yagiye ogandire nkanyandikira yanyandikira ama audio mesi andra yuko aya ubuzima nubwo bafiseyo ubuzima butameze neza yuko bamwe barara mu ibarabara baratafise inshuti canke abandi bagenzi baba baratangira kusubira ne basanzwe bari mu cyo gihugu najyana mu bazi ndeka kuri diaspora y'abarundi yari isanzwe iri mu cyo gihugu yoba iriko ifasha iki abarundi bene babo baba barakiseyo bagira amigo yo gushika ariko bakaba atakanshuti canke abandi bantu bari bazinanye bari basanzwe mu cyo gihugu
Fabien ibyo bibazo Jones yabyishuye kugira ngo ducungure umwanya tugutumira aho guhava usubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu.com uraza kumvamwo ibitandukanye bariko barakora haba ba Jones aba bandi batandukanye sivyo ugira umusi mwiza Freddy wewe uratwumva na wewe Freddy uratwumva Freddy uri ko ku murongo wa telefone mwinga bw'ivyuma ndabona bambara ko ariko ntariko ratwumva Freddy uratwumva
ndabumva neza cyane
uherereye he
uherereye mu cyaga cya Bujumbura
akabazo kawe
akabazo kanje kahaba kagomba gushusha nako uwundi munywanya kuye ko kubera n'ubwo ijya ku murongo sinumvise igitanga ingene cyagenze gusa nagi nagomba mbaza nyene icyo kibazo kuko urumva iyo hari abantu bamaze gushika hiyo mu cyo gihugu hakaba hariho bene wabo bo bamaze kuhaje ku bwa mbere nagi nagomba kubaza ikintu bariko barakora kugira ngo abo bantu bari mu ibarabara bashobore kuvayo
na wewe turagutumiye kumviriza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com Jones yavyishuye
ego
kugira umunsi mwiza Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Johnson none abari ko barafasha bafasha ku buryo bwabo bararonka uburyo bwa leta canke ni
Ya nagira ndakubwire yuko ata buryo bwa leta leta iri kwiraho ibarabara nabantu n'amashyirahamwe umuntu wese yigenga avuga ati genda asara gufasha abo bene wacu abarundi gusa ariko barabigira rero n'abandi banyamahanga bagira ikigongo akagira uwo mutima wo gushaka kubafasha kuko iyi mbeho itanguye ubuya izura inzara abo bantu nabo rero bagisika basasa iby'imbeho usanga kenshi batabimenyereye nagira ndavuge ko sinavuga ngo hariho amasosiyasi asanzwe ariho asanzwe azwi agakora ukwabo ariko ikibazo twe twavuze twebw'abarundi ni uko twebw'abarundi tudafite ishyirahamwe rimwe biro gurupe y'amasosiyasi yose kugira ashobore gukorera hamwe bashobore gukordona ibyo bikorwa byose kuko hari igihe ndazi ko hari umunsi w'imana hari abantu bitanze baza kujyana imfungurwa basaba bahurira n'abandi basaba usanga bazanye ibyo kurya byinshi babaobije kubasigira kandi badasa naho baza kubitira mu mikoronde nko ku mugoroba ngo baze kuba nabo babifungura abarundi twe ntitwigeze tubwira komike ya sivi y'abantu baza gusaba ubuhungiro nga mubirigi icyo kintu ntitwigeze kibaho gushika ubu ariko ubu kubera baje ari benshi yitegereza kubaho kubera dutegereza gukurikirana uko aba bantu bose bariko baraza kugira tushobore no kubera n'icyo tubafashamo tumenye n'ibyo n'ibyo bagira basike ko na procedure yabo ukuntu iri kuragenda kuko uri kuritanga procedure igenda bukebuke hari igihe cyo kwitanga hari igihe cyo kuronka wuba hari igihe cyo kuburana hari igihe cyo kuronka impapuro hari igihe cyo kuyasara hamukaze mu buzima busanzwe ukarondera akazi procedure yose rero kugenda iragenda ifodera ko tujya hamwe kugira twige ukuntu dutegereza kubafasha kugira umwe wese ashobore guheza iyo procedure yose bimeze neza atagize ikibazo
yego ana urumva u Burundi buri mu ba gatatu abanyagihugu ariko baraza ngahari benshi bitigira biri hejuru by'abasaba ubuhungiro hariho Afghanistan harimo na Syria abo mwazananye mu nzira watubwiye ko harimo n'abarabu bobo nabo ibazo mufise ubona babifise canke bobo baroroherwa kuko batari mu bwinshi bwaje bwiruka buva muri Sapi
ndino bayo ko mu nzira nabo nyine niboroherwa kuko ibyo ducamo n'ibyo bacamo
bamaze gushika
bebo mu nzira
bamaze gushika mu bubiri nabaze bamaze
mu bubiri ni possible ni makuru twese urumva nta nabyo gufavorita barayina nuko natwe dusaba je nabone
hanyuma aho barara nabo nyene nuvuga mushikiye rimwe ntibaraba ngo abarundi tumaze imisi tubakira ari benshi ka tubanze kuri aba tutariko turakira
oya muratonde umurongo bakafata no musi twakira aba bahete abandi bashaka bakabukeye
mugango abavyeyi bafise abana barabatazire n'akazina ngaho aba mama babazanana n'abana ngo abana barabatazira akazina kuko babafasha kuronka impapuro byoroshe
bibo birabana umukuru n'impapuro byoroshe bizana n'icyo warahunze na histori yawe mugabo ubiye kwitanga batangura kwanza amafamiye n'ese batere bakaje mu nyo
abana iyo batazire izina rya viza kuko umuri kumwe n'uwo mwana umupolisi nagukubita umupolisi nagufata nabi uri mu nzira kandi ushitse ngaho uwo mwana niyo viza yawe kugira ushobore kuza muri santire nicyo gituma hariho abantu benshi usanga haje nk'umupapa n'umwana umwe cyangwa umumama n'umwana umwe kuko bazi neza ko bategereza kumwakira si utari umugabo kuko umugabo niyo bigoye kumwakira umugore we nahaze ari wenyine nabo batamwakira indwi imwe indwi zibiri bahate bakamwakira ariko umugabo we hariho n'abamaze amezi n'amezi bakiba mu ibarabara urumva ngo n'amaviza yabo
ego kandi nsubiye inyuma ngoma ndamubwira Jones nko muri ko batugurure ngane ni wa mbere hagoye kujabuka uri kumwe n'abana uri kumwe n'abana nigate babasubiza inyuma nigate babagire ikintu cyo go back uva kwa kusubiye bakubwira go back ni kuvuga ko ubusubiye muri Bosnia ugashobora gutata mugabo kenshi uri kumwe n'abana muri kumwe n'abagore muca mubwira ikintu yitwa muca mufama famiye famiye rero muba mufite amashansi menshi yo kurengana mugabo uri nk'abahungu gusa muteza gusubira inyuma bashobora gusubira inyuma kwa kuba jenti ofite umwana aba ari zi
urumva abana niho niho baca batazira akazina ka visa
Yego.
Hanyuma yo makuru ga Johnson uvuze ngo yabakubitswa ni bande bakubitegwa hehe bamaze gushika ngaho police yo ngaho cyangwa ni police ya za Croatie Serbie n'ahandi.
Oya abandi bakiri mu nzira police bafashe harabanditswe mu minote harabakubitswe basubiza inyuma kugira ngo bahama go back cyane bakasira mu muduga bakabatwara inyuma ngo yandi abantu badashaka no kwiroturuba kugira bazose kubandanya urugendo rwa
Nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu Alain ico kugwa ku bwawe kugira ngo mworohegwe nk'abashasha bari ngaho mu birigi co bicaye
bae toka ikinyamba no kubanza bafatwa ndera kwanza aho turara hameze neza kubera imbeho ije izinzara ama ikindi kintu nacho mashini kugura andi masanso yo kutwakira twebwe turi twa yikwiyenteka nta kibazo amatwa ndera ubuzima nk'abandi bari ndo shatiza
Reka imbere ko nsubiza micro drones nawe akatubwira ico kogwa n'impanuro yotekerera abaha musanze tubanze dufate Samuel byihuta Samuel ikaze ku ijuru ry'America
murakoze mbere hari n'ibindi bibona mwaramutse kuba ari muri America na nibaza ko ari mwaramutse kuba ari ku masaha y'ubuzima nawe n'imyiriwe
yabo niba drones na akabazo kawe kihuta Samuel
okay aka naho ikiganiro ndagitamiye izere kunera nagenda mubaze ni je manuro yoha abandi bantu babaje ne change n'indi mitango petete yarise nayo n'ute n'umbere kujana yo kuja yo yiburaya baciye mu nzira baciye n'izo nzira nabo baciyemo baraze kuno urugendo rwa rwagenze kubagenza mu Burundi gushika
urakoze reka mfate na Omar uratwumva na wewe
ndaumva cyane
wehehe
mukayanza nashaka mbanze mbaramuse
urakoze
bwabukeye
akabazo kawe kivuta kugira duka kanya batumire ko kugira ijambo rya nyuma
akabazo kanje naka kubera hari imbono rwaruka rwishiga rwahurumbye kugenda muri Serbia ariko ubara bihagarise je nabona ico naterera kugaruka gora abakoje amahera dukoresha rugakoresha imigambi y'iterambere mu gihugu
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mukayanza Jones akajambo kawe kanyuma impamba wotekerera bagusanze ngaho mu birigi abakiri mu nzira bagana ibihugu bitandukanye by'umugabane wa Buraya na kane
Jeno wabwira yuko baje bazi ico baje gukora umuntu wese afite objective mu mutwe amenye yuko kuronka impapuro siko gucuronka ubuzima ngaha ni ukuzokwiga ni ukuzokora hama mbaye onore imiryango yabo kuko hariho abantu imiryango yigoreye kugira bashobore gushika ngaha aya ntibaze bapfina na gato bakura amaboko mu nkozi bakore bishobore gutera imbere
hanyuma bari ku rubuga nabo batandukanye icyo twita diaspora abarundi abanyarwanda kongomani abatandukanye
abandi basanzwe bariko barumviriza iradiyo cyane
abasanzwe baba ngaho bahashitse ubwa mbere warubwiye abari mu abahaje mugabo abamaze kushika bamaze kubaho nk'ababirigi cyane bafite ibyangombwa byo kuba ngaho
yego zitatu basaba bafatse kuko ari bariko barabikora kandi barikora neza icyakabiri nacyo ni ukuza barareka guhenda abantu bari muri Afurika yuko Iburaya ari buhari uburaro n'uburamuko so urashobora kuba i Burundi ukabaho neza nko kuba Iburaya ukabaho neza bivana n'uko wowe udesije kuba neza baze babwize ukuri ntibaze barabahenda kuko benshi babahenda ngo ingo nzogufasa ingo nzokugira ikintu ingo uzoshukuronka kazi asitse ngaho akabona ntabibonye agaseka badese kuko uko bamubwiye siko yasanze
yego nuko rero Josephine Jones Mpunzimana tugushimire kuri kano kanya wahije ugi Amerika ejo rikahongera kukikora ko kubibazo bitandukanye byo ngaho mu birigi canke Buraya nkumenyesha makuru uyigenga kandi no muhinga mu byo kumenyesha makuru uzotwitabe nkuko wabikoze no munsi
yego
turagushimiye na wewe Alain kuri kano kanya waduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ubwo rugendo rwawe turazi ko rwabaye rurerure hariho byinshi tutashitse ko hariho amakuru y'ingene bavuga ko mwakubitirwa muri ya Europe ya za Serbie ijuru rya Amerika turemeye kuzogaruka kuri kino kiganiro vyimbitse nitwongera kukora kugira ngo uze nk'umwe matanga buhamya y'ubuzima bw'umwisi bw'umusaraba mwaciye ko uzokwitabe nk'uko watwitabye no munsi
Na kibazo nito vitara.
E, kwa mahigwe masa, murugo buzima bushasha bwawe mu Bubiligi. Eko abandi dushimiye ni mwebwe mwariko mutwumviriza muherereye ku mpera zine zisi yose yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nibo batumye amajwi yacu abashikiraho mwari muherereye mwese abaduterera ivyumviro abakwiye na mwebwe mwakoze kino kiganiro muri sanga cuno musi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Joie Diana nini nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabiyike banuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo byose turaza kongera saa 12 ku makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mbandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye zisamirana aho muherereye turasubira saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu makuru azobagezeho.